iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vya no genekerezo rya 2029 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2017 muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'no mwanya.
Ayi mafaranga numva ateye ubwoba, ubuzima burazinze cyane. Urabimva kwa makaru yize mu birenga 10 hafi 15 karaba ibindi bisumwe ukuntu bizimbye. Twegwe mu bisanze turakenguruka ibyo baduha. Ariko nabo boraba bijanye n'ubuzima by'iki gihe.
Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda avuga uko yakiringi ngo yo kuzabararonswa amafaranga ya rasiyo agera ku 176 by'amafaranga y'amanyarwanda ku kwezi hakuruzwa imfungurwa. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere iyo nkuru nciye ku masonga n'izindi ndabafitiye mbanze ndababwire muri make ko buramatari w'intara ya Kivu yo mu buraruko intara isanzwe irangwamo umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagabishije kuno wa gatatu igisirikare cya leta ku bijanye n'ibitero by'abagwanyi bitera byiyongera. Julien Paluku havuga ko ivyo ari intango y'ingwano nshasha mu buseruko bwa Kongo yagabishije cyane cyane ibiro bikuru bya gisirikare kugira ngo bishimikire bwa vuba ku buryo bwo guhangana n'ivyo bitero. Havuga ko vyibonekeza ko intambara ishobora gusubira kwaduka mu misi iri imbere. Paluku yavuze kandi ku bitero biguma biba mu karere ka Beni birengeye ubushobozi bw'abikekwa ko ari abamayimayi. Yatangaje ko hashoboka kuba hari abantu bataramenyekana bariko barafasha abagwanyi muri ivyo bitero. Ni mu gihe ku munsi wa mbere ibiro bijeje uruja n'uruza rw'abantu ku mipaka ahitwa Kasindi ku rubuga rwa Kongo n'igihugu cya Uganda byatewe n'abamayimayi batari bamenyerewe. Ku munsi wa kabiri harabaye ikindi gitero cabereye ku kirindiro c'inteko za leta mu karere ka Kalu. Kuno wa gatatu ikirindiro c'inteko za leta kirahitwa Nyamitale mu karere ka Rusulu kikaba naco nyene caratewe n'abikekwa ko ari abagwanyi b'abamayimayi. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika zokwitaba ibirori byo guhimbaza umunsi witiriwe Bastille Paris ku mugwa mukuru w'Ufaransa ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa ndwi. Ivyo vyatangajwe n'ibiro vyiwe hano i Washington DC. Trump yemeye ubutumire bwa mugenzi we w'Ufaransa Emmanuel Macron kuri uno wa gatatu, amenyesha ko arindiranye igishika ku bijanye no gusubira kwiyemeza kwa Amerika ku migenderanire ikomeye ya kivandimwe hagati ya Amerika n'Ubufaransa. Abategetsi babiri bavuganye kuri telefone ku munsi wa kabiri igihe Perezida Macron yatumira mugenzi we wa Amerika Donald Trump. Ibiro vy'umukuru w'igihugu cya Amerika vyatangaje ko abategetsi babiri baganiriye kandi ku bijanye n'ibibazo bizokwihweza mu nama y'ibihugu biri mu mugwi G20 yimirije kwera mu gihugu c'Ubudagi. Tukibutsa ko abategetsi babiri baheruka kubonana mu kwezi kwa gatanu bahuriye mu nama y'ishamwe OTAN i Buruseli ku mugwa mukuru w'Ububiligi. Abategetsi b'igihugu c'Ubutaliyano batangaza ko leta yabo yashikirije umugwi w'ibihugu vya Buraya hi Buruseli mu Bubiligi ko itegekanya guhagarika ruja n'uruza mu mazi ku bwato butwara abimukira butaba bwanditswe mu gihugu c'Ubutaliyano buca mu ibahari Mediterane buvuye mu gihugu ca Libya. Ivyo bibaye inyuma yaho hinjiriye abimukira bashika ku 111 baturutse ku mugabane wa Afrika binjiye ku kiringo c'imisine bahunze intambara. Mikete userukira Ubutaliyano mu ishami ry'ibihugu vya Buraya yashikirije uyo mugwi. Maurizio Massali amenyesha ko ibintu bidashobora kubandanya uko vyifashe. Paolo Gentiloni umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano yagirije ibindi bihugu vya Buraya ko vyirengagije ibibazo ca vya bimukira kandi ko ataco bikora kugira ngo bifashe igihugu ciwe. Muri kino gihe impande zitandukanye za politike mu Butaliyano zikaba zitera ziyamiriza umuzo w'abimukira mu gusaba ko abimukira bose bacumbikiwe i Roma mu Butaliyano bimugwa. Radio Ijwi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho nyene turi ku murongo wa FM 104 n'ibice 3. Mushobora kumva iganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe ndabahani kaze mu kiganiro iwanyu mu ntara intumwa idasanzwe yawe ni mu Burundi Michel Kafando yemeza ko agiye gukora atiziganya kugira ngo ingorane ziri mu gihugu cy'u Burundi zitore gumuti kuri no wakane Kafando yakiriwe na perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe hamenyesha ko leta yiteguriye gukorana neza n'uwo mugabo yahoze atwara Burkina Faso ivyinshi ku ino nkuru no munyamakuru wacu Bujumbura Elo Jurika neza
Inyuma y'isa habonana na President Nkurunziza Michel Kafando yabwiye amenyesha makuru icyamutumye kwemera amabanga yahawe n'umunyamabanga mukuru wa ONU yo kuba intumwa yiwe idasanzwe mu Burundi.
J'ai accepté parce que me basant sur ma modeste expérience
Hagira ati nemeye kubera nishimikije ubumenyi mfise mfatiye ku byo nakoze ku rwego mpuzamakungu hamwe no mu mabanga yo ku rwego rwo hejuru mu gihugu canje nditeguriye mu bubasha bwanje gufasha kuronka inyishu ingorane ziri mu Burundi ukurondera amahoro ni intambara ikomeye cyane eheraba nikimenyamenya ahantu hose hari indyane n'amatati muri Afrika Amerika y'Epfo Aziya amahoro ni kintu kigoye
En Asie, la paix, c'est une chose difficile à régler.
Jean-Claude Kalegwande nzako nawe umuvugizi w'umukuru w'igihugu yemeza ko leta y'u Burundi yiteguriye gukorana na Kafando atubwira na bimwe mu byatumye ubutegetsi bwa Bujumbura bumwemera
n'umuntu bwa mbere hoho umwizigirwa umuntu yahoze arongoye igihugu iby'abantu bakora ibiteye kubiri n'amategeko nk'abagomba gutembagaza ubutegetsi bwa bwitorewe n'abene igihugu arabizi uko nawe ne byaramushikije harongoye ihushamburuki na Faso ubwo rero ubwo bushobozi bwiye ubwo bumenyi bwiye uko kumenya ingene ibihugu bitunganije ingene amateka n'amategeko yaba y'ibihugu n'amashyamuza makungu akora twizeye yuko bizomufasha kurangura neza imirimo yiwe agakora akaduzisemo abandi bayegeje kuko nabo baje imbere we ntawo uvuga ko byose byabananiye
naho byose bitabananiye hari izo leta itihanganiye ibona kubirukana na Michel Kafando arabizi mugabo yizera ku kivyajeje bazogitoza
c'est vrai moi j'ai eu des prédécesseurs qui sont venus qui ont fait ce qu'ils ont pu qui ont terminé leur travail Certaines fois dans des conditions qui ont été assez difficiles.
Agira ati nibyo harabanyitangiye imbere barakoze ibyo bashoboye rimwe na rimwe baheza mu bihe bitoroshe simvuga ko mfite igitangaro nje gukora ariko ndi umudiplomate ndi umusoda w'amahoro kandi aho mpamagawe hose ngo ntange intererano yanje ndabikora ku bwa Afrika igikorwa nemeye ntankeka kiragoye nzogerageza uko nshoboye nitange nshiremo n'ubugombe bukenewe ariko kandi nibaza ko ntegerezwa kubikorana n'igihugu ndiko ndakorera naco n'u Burundi jewe ico nishimikije n'ubugombe kandi mfite ishaka ridasanzwe ryo gutoza ikivi nizeye no gukorana neza n'abategetsi b'u Burundi kugira ivyo Burundi bitere bije imbere kuko muri byose nta kindi turondera ni kazoza k'abarundi
la cause burundaise parce que avant tout il s'agit du destin du peuple burundais
Ndenza ko nawe asigura ko leta yiteguriye kwakira impanuro no kunegurwa na Kafando niyabikora adahengamye
leta ntiyigeze ivuga yuko ibintu mu Burundi byose byera ngo de irazi neza yuko hariho ibitagenda neza hariho ibitagenda neza mu mwaka uheze cyangwa mu myaka 10 iheze ubu bigenda neza isi yose ibihugu bitandukanye byamana ibibazo mugabo ishaka umwete nubwira bwo gutorera inyishu ibyo bibazo nico gihambaye leta y'u Burundi iyo yeretse ibintu bitagenda neza utarenza urugero uburi kurayifasha mugabo iyo uhuguje iyo urengeje urugero mu kuvuga wewe ushiye nkano hakomeretse umuntu ukavuga ko hakomeretse ikomine yose canke umutumba wose aho kuba ari kurenza urugero iyo niyo mvugo tudakunda dushaka abantu bavuga ibintu uko biri nibacisha iruhande muri ico gihe rero abantu tuheza tugakorana neza utunenge twabonye kubandi amakosa abandi bakoze atazogwa mu makosa abandi baguyemo atazogwa mitego abandi baguyemo hanyuma tumiteze yuko azokubaha amateka y'igihugu akubaha n'amateka muza makungu ivyo ni yabikora ntankeka iko bacyo kitogenda neza cyane
urugendo rwa Michel Kafando mu Burundi rurangira kuri kuri uyu wa kane bitekanijwe kwaca abandanya mu bihugu bya Tanzania, Uganda na Ethiopia. Uwo mugabo yatwaye izimfata kibanza igihugu cya Burkina Faso hagati y'ukwezi kwa 11 mwaka 2014 no kwa 12 mu 2015 yaje gusubira Jamal Benomar yirukanywe na leta mu kwezi kwa 12 mwaka uheze. Kuva mwaka wa 2006 intumwa za ONU zishika kuri 6 nizo zimaze kwirukanwa na leta y'u Burundi. Michel Kafando agendeye u Burundi mu gihe ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo bibera muri Tanzania bisa n'ivyadindiye. Umuhuza Mukapa yari yihaye isango ryo kubirangiza muri uku kwezi kwa 6 turiko turasozera. Umuhuza Mukapa yari yihaye isango ryo kubirangiza muri uku kwezi kwa 6 turiko turasozera. Eloje Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloje Wirikaneza, tuve ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Bujumbura, dukubitire gatonya ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega mu Burundi nyene, tubabwira ivyo kwiyungunganya mu gwaruka. Mu gihe abatari bake mu gwaruka rero mu ntara bafise ikibazo gikomeye cyo kuronka ubuzi, hari umugwi w'ugwaruka mu ntara ya Gitega watanguye guhangana n'ubushomeri mu kwiyungunganya mu gukora no gucuruza amasabuni inyuma yaho ruhereje kaminuza ntirushobore kuronka akazi. Yamara ubwo rwaruka ruvuga ko rubabazwa n'uko rutariko rurafashwa mu mugongo na leta aho batoza amatagisi y'umurengera. Umunyamakuru wacu Haisari Diana Inamahoro niwe yacijya nino ino nkuru.
Mu Burundi ibitigiri vy'urwaruka gugarijwe n'ubushomeri bingana n'ibice 5% nk'uko biri mu matohoza yakozwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro ISTEBU mu mwaka w'2014. Umuce munini nuwo bafise hagati y'imyaka 15 na 24. Abenshi burabo nabarangije amashuri yisumbuye. Ivyo ari bitegekanijwe nuko bafise impamya bushobozi boronkejwa akazi bitagoranye nk'uko ico kigo kibandanya kibimenyesha. Ariko rero Jokena jubuzi, jibonekeza, ditumabamwe murabo bashomereye bahitamo kwiyungunganya nk'ukuru gwaruka Innocent Nshimirimana hamwe na Innocent Hatungimana bahejeje muri kaminuza y'igihugu mu gisata cy'ubuhinga cha agronomi kiri mu ntara ya Gitega biyungunganije babicishije mu buhinga baronkejwe mu ishure bwo guhingura amasabuni benshi bita gifuranguwo. Ahijwe rya Amerika ryabasanga mu Magarama ku kibanza basanzwe bahinguriramwo bakongera bakadandariza zamwaye masabuni. Innocent Nshimirimana umwe muri ugu gwaruka avuga ko batanguje umugambi kugira birinde kwa mabize yinze.
Harumva yuko atakatsaka hari kandi mwemwe twarabibona aje mu bihe byo kubona amashuri agiye kurangira ryumvira nzokoriki nzokorahe ukahabura niho rero twavuga duti none ko dushaka gukora twatwarize ubuhinga bw'ingenzi rushobora gukora amasabuni anyagihugu bakayagura tuyumvira byo tungukira turavuga ati byo tungukira kuko turana amasabuni abantu barakosha cyane turigirici zigiro kumengo tutuhavura ntwabijamo turonka inyungu.
Aya masabuni ya gifuranguwo bahingura akunzwe gukoreshwa mu dukogwa twimuhira mu kuyakora bibasaba ibikoresho bitandukanye nk'imise iva mu kigazi, amavuta ifu bita poudre hamwe n'icuma cyo gucumba izisabuni. Vyumvikana ko gutanguza uyu mugambi atari cyoroshe bafatiye ku mikoro make yabo.
Kera tukoye cyane kugira ngo dushobore kuronka umutahe ubwa mbere mugabo dufite ivyumviro kandi ivyumviro byarabira cyane mu mutwe twumva ko byumvira tugeza kubironderera ingene vije mu ngiro. Jewe kubwanje narikoze kwari umuryango ndabubwira cye numva nshaka gukora iki kandi nta kazi ushobora kunonderera mugabo wongurana amafaranga nuko jewe nayagushobitse. Cya twasoye guhura dufise umutahe mutoya wo gutangura mugabo ntiyarakwirana na twifuze ni nivyo twogura kugira dukoreshe twasanze bishobora kuja mu miliyoni umwe n'ibihumbi 800 cyo twacyo turonka ibihumbi 800.
Ibi bikorwa by'aba basore birashimwa no mu kibano aho bakorera aha ni mu gihe basigaye bahurumbirwa n'ababashorera batandukanye bagwiriyemwo abazirangura afise amazubu dandaji bita amabutike.
Icyo tumemejemwo nuko rimwe na rimwe turabashomeri twese dusangiye ubuzima. Ikindi cya kabiri bakora isabune nini nini kandi nziza zitagatse.
Jewe cyane cyane mara nkunda kugura iyo isana bleu kubera nabonye irafata neza ikanaramba kandi ifise n'ifuro ryiza uwomego ni uwo muri kurayimesuza.
Ariko kandi inamba myiza aba basore ntizari zihagaze gusa ko byabagoye kuronka umutahe. Aha barongera bakavuga ko muri iki gihe batewe umutima uhagaze n'amakori menshi bakwa narijya bari bakiri mu ntango y'ibikorwa byabo. Ku bw'aba basore bishobora kuba n'intandaro yo kuhahombera bagasaba gufatwa mu mugongo.
Albert yaraje yatubwira ati tugomba aho twandike muzo murariha mu mezi atatatatu kama twabwira twebwe turihishe nk'abacuruza kubera uvyo mutubwira ngo turabahinguze radusegura umucuruzi wari batubwira tumucuruza n'umuntu akura ku isoko agashika curuza uko nyene tumugamwe nawe mukura ku isoko mugaca muhingura tereka ndabandike nk'abantu bagira entreprise nyabigihugu cavuga giti abantu bo batanguye ubuzima munyene bwo kwigwanako no kwigerageza kwibeshaho bwa mbere tubahe nk'amezi nk'atatu byonye bya kudufasha
mu buyobozi bw'intara ya Gitega barashimishwa n'ibikorwa by'urugwaruka ruriko ruragwanya ubushomeri rubikishije mu kwiyungunganya bagahamagarira n'urundi gwaruka kubafatira kwa karorero umuhanuzi mukuru w'intara ya Gitega Gerard Nibigira arahumuriza urugwaruka kuri aya makenga rufise
iyo umuntu atanguye umugambi nkurya harabakoroherezwa bimwe bita mu gifaransa exoneration kandi wabisavye bya bibintu koresha bivuye hanze bya bibindi amataxi ugasanga baragize makeye cyane icyo duhamagara rujya gwaruka n'urundi rugomba kwiteza imbere nuko bo kwimenyekanisha hama bagasaba muri obe babonye batamenya neza uko bigenda bagasaba umuntu wari tukabafasha kugira tubasigurire kugira turabe ko muri obe boborohereza bakagira umugambi wabo neza atangwa n'indi bateye
tumenyeshe ko uku kwiyungunganya kw'imisore bice mu guhingura amasabune babitanguje mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka mu ntara ya Gitega Khaisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
urakoze Khaisa Lilian ina mahoro kuri uyu muco wose uduhaye aho mu ntara hagati mu gihugu cyo Burundi mwiyungunganya gute mu makambi ho mu bigenza gute twandikire kuri radio yacu @gmail.com gucyo abanyamakuru bacu basanga ho muri hama mudusabikanirize ukuntu mubayeho turi kwa kane nkuko vyama ni inkuru ziriko ziranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi mu kanyi sase
cha bijya biye biranuganurwa kwa rivi
eka nibihu
ngo nibihu akanira zikomeye
ndakubiye kwa tarivi
nivyo
nivyo
eka sivye
edupinge
edupinge utangike
nemupinga mupinge umvirizi ijwi rya Amerika irabeshu zigihuha ikabaha inkuru y'imvaho
No musi rero nta gihwa tubeshuza ariko turatangaye inkuru y'imvaho kuvyerekeye umugambi wa leta wo kugara amashure ubugamije kugara amashure afise uburaro iyo nkuru rero iracabandanya inuganurwa naho twari twatanze umuco kuri yo turaheza twigaruke ko umuntu mbere yo kunemera yuko tuzoshika kuri amwe mu mashure ari hagati mu gihugu kuraba uko vyifashe ariko umunyamakuru wacu Diane Ndonse yakubitije amaso kumbugangurukana bumenyi atubwira uko vyifashe na tumwe mutubazo abanyagihugu batandukanye bibatsa
inkuru yuko uburaro mu mashure bushobora gufutwa yagiye ku rubuga ngurukana bumenyi kwa Facebook inyuma ya umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha agirishije inama itariki zitanu z'ukwezi guheze abajeje indero mu ntara uwashize inkuru ku rubuga ngurukana bumenyi avuga ko yaneguye abayobozi bamwe bamwe usanga amashure barongoye yugarijwe n'amadeni nyene kwandikiye inkuru abandanya avuga ko umushikiranganje w'indero yashikirije iciyumviro cuko leta ishobora gushira mu minwe yabikorera utwabo ayo mashure mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo byose bijanye n'ubukene buri muri ayo mashure abatari bake rero baragize icyo bavuga kuri iyi nkuru tubasomere bumwe mu butumwa bwanditswe duhere kuri uyu yabajije ati amashure y'uburaro yoba ari mu nzira yo gusezererwa uyundi nawe ati mbega abana b'i Burundi bagiye kuba bande mbega uburaro babufuse babonye ari abana boca baca ubwenge ababijejwe iyo ngingo murayitondere ntimwibagire iyo mwavuye uwundi nawe ati nukuri jewe nibyo ntangaza mbabajwe n'abarutse harimo n'abana banje tubirindire dusome n'uyu yanditse avuga ati hazokwiga abana b'abatunzi gusa kuko ubwo nyine amafaranga y'ishure azocaja ku bihumbi 200 ni hatari hari n'uyu yanditse avuga ati ayo mashure kenshi yigamwe abana ba Nyarucari ategerezwa gufutwa kuko Nyarucari atagateka afise atafaranga gucyo hige abifise umukene atahe nta bundi buhinga umuti wa ruko leta yobugumizaho maze ubutunzi bwayo bugacungegwa bikwiye kuko buva mu makori y'abenegihugu emwe ntihagiye kwiga ubishaka ahubwo ubishoboye iyo ubuzima buzimvye isi ihindurira isura Nyarucari uyu nawe yanditse mu majambo makati n'uguta akanovera hari n'uyu yanditse ati ivy'indero ni hatari mu Burundi bayahaye abigenga byoyangara cyane bobo bo kwihigira gafaranga gusa naho nubu atabumenye bugitangwa uyu nawe yanditse asa n'uhakana ibyo yavuze ati oya nawe suko turangirize kuri uyu yanditse avuga ati amashuri y'indero azohaguma kandi nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu arahari kandi arashoboye kandi bisubiye hamwe amashuri y'indaro yokugwaho ubumenyi buke mu mashure bwo babwinshi twifuza gutera imbere kuri aya makenga yose amakuru y'ijwi rya Amerika rikura mu buyobozi bukuru bw'inyigisho zo mu mashure shingiro nayisumbuye avuga ko bitazokogwa gihuti nkuko bamwe babyiyumvira aha mbere bakibutsa ko uwo mugambi atari wavuba kandi uza waranatanguye kuja mu ngiro kuva wagiriyeho ishure shingiro muri kino gihe bakavuga ko ubushikiranganji bufise umugambi wo gutera intege abikorera utwabo gushiraho uburaro ku banyeshure na cane cane amashengero nayo ku makenga yuko ubumenyi buzosubira inyuma ivyo mu bushikiranganji bavuga ko nyabuna buzotera imbere bafatiye ko ingorane zari mu banyeshure bo mu ndaro zizoba zikemutse I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Nuko rero arakoze Diane Ndonse kuri iyo nkuru ahejeje kudushikiriza tukemera kuzokubitira hagati mu gihugu kugira ngo turabe uko baba abanyeshure bari ku mashure y'indaro muri leta bajyakira canke biteguriye kuzokwakira umugambi ari nkamwe woja mu ngiro cyo kimene ingene amashure atandukanye azowushira mu ngiro Dutandukire ayavugwa mu makambi amafaranga agera ku 76,000 mu mafaranga y'amanyarwanda niyo mafaranga agiye kuzohora habwa impunzi za mu z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda uku kwezi gutashe kugira ngo bashobore kuzabarasuma udufungurwa bakeneye umugambi nk'uko abaserukira RCR mu Rwanda babimenyesha uzoba wageze mu makambi yose ari mu Rwanda muri uno mwaka turimo yamara impunzi zitandukanye ntizakiriye cyo kimwe uyo mugambi umunyamakuru wacu Desire Hatungimana abidushikireko
Ayo mafaranga agiye gusubira ibifungurwa kugira impunzi yose yibeko impunzi zo mu ikambi ya Mahama zimenyesha ko zitabona ingene zigiye kubikika zimenyesha ko ibintu vyazimvye atamuntu yotungwa n'76,000 mu kwezi kose
Ayo mafaranga numva ateye ubwoba uravye ukuntu hano mu nkambi aho tubaye ubuzima burazinze cyane urabimvuka amakaru yize ibintu birenga 10,000 karaba ibindi bisumwe ukuntu bizimvye nukuri nyene nk'umuntu w'impunzi twegwe mu bisanzwe turakenguruka ibyo baduha ariko nabo boraba bijyanye n'ubuzima by'iki gihe ubuzima ngaha mu nkambi ibintu birazimvye cyane rwose mutemeye nko mu masoko mukara ukuntu bigugwa birateye ubwoba
ibihumbi ndwi bagiye kuduhereza nukuri turabona umengo izo tukora gutunga umuryango kuko n'ibiryo bahora baduhereza azi nyine twaba tubifata biri mu cumi ku icumi France en nature ariko ndabona yuko ubu bizocugorana cyane kuko amafaranga 1,700,000 na mahera make cyane ku buryo wumva ku itariki imwe y'ukwezi gushika ku itariki 30 z'ukundi kwezi atangurana baragira kuko amafaranga 1,700,000 na mahera make cyane ngaha mu ikambi
abagabo bamwe bava muri jara mu nzoga mukibagira imiryango
cyane cyane nk'uko bivuze jendi mu bagabo abagabo ntitumeze cyo kimwe ariko ndazi yuko benshi bakunda agacupa benshi ndabona yuko bazaba bayahereza mu kabare bibagire n'abana babo n'abagore babo
aho nyene umufuka w'amakarugura 14,000 hanyumirasiyo nayo urumva nawe urabizi ngira ngo naho gusigari urabizi ko bigugwa umva byokoro biragoye cyane ahubwo tugiye kugorwa gusumba
wapi ntizotorohera cyane kubera nk'intete byatworohera twaziteye kuko ariko ugiye kuyumvira ukuntu bazoguhereza amahera igiciro cy'intete isaha nigura 500 kuzoshugura n'ibyo bihumbi ukagura intete ibiharage hamwe n'amakoto birazotugora cyane ubuyibwo urumva ko tuzoca tubuheba
Azam Saber aserukira ishyirahamwe rijejwe impunzi ku isi mu gihugu cy'u Rwanda amenyesha ko izo mpunzi zorema kuko uwo mugambi wanonosowe bihagije asaba impunzi gusa kutarera amaboko ahubwo nyabona zikaje hamwe n'abandi mu bikogwa bivyara inyungu
ça donne le choix d'investissement le choix d'achat les réfugiés
bituma umuntu yidegembya mu gushora umutahe bene mu byagura impunzi zishobora kujya hamwe na bene wabo bene bashiki babo b'abanyarwanda bagashinga amashyirahamwe. Impunzi zishobora gushyira ayo mafaranga mu masanduku yo kuziganya nka sako bakaronka inyungu iboneka. Ni ukuvuga ko harimo akarusho kuri twebwe birazimbutse kuko ntizosubira kuriha amafaranga kubishikana mu makambi, kuriha ababicungera cyanke kubirondera mu mahanga. Ni ukuvuga ko twese tuzohungukira neza na meza. Rero hari amamiliyoni y'amadolari azoja mu rudandazwa rw'u Rwanda. Intambwe ikomeye kuko hashize irahungukira n'impunzi nazo nyene zirunguka kuko zigura ibyo zishaka bikanatuma zitaha ibikorwa
by'ubutunzi.
Uwaserukira hasere mu Rwanda yaciye aboneraho no kumenyesha ko mu mwaka uza n'ibindi ibintu bihabwa impunzi atari bifungurwa nk'uburengeti, amasahani, amasafuriya n'ibindi bizoharugwa mu mafaranga bayaronse impunzi zivyironderere. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze. Turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi, ariko imbere ko duhana gahindukira tugaruke ku nkuru umwa dusabye ko tubasubiriramo y'abagwayi bagenda n'umugera wa sida mu ikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'amajepfo ya Congo. Bavuga ko ubuzima bubi babayemo buriko butuma abasirikare bo mu mubiri wabo bagabanuka. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo niwe yayiduteguriye.
Aba bana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida mu nkambi yo mu Rusenda bagaragaza yuko bugarijwe n'ibibazo bishingiye ku mibereho y'ubuzima butari bwiza babayemo. Abenshi muri aba bagwayi batangaza yuko n'umubare w'abasirikare bari basanzwe batunze mu mibiri yabo yagiye igabanuka ugereranyije n'uko byari bisanzwe mbere yuko bahungira muri inkambi yo mu Rusenda.
Nge nkiza ngaha kubera tuvuye Burundi nashikiye kwanzi buvira, umukobwa wanjye yahoragenda ari Bukavu niyo yagenda kwivuriza. Yari amaze kugera ku basoda 1338.
Aba bagwayi bakomeza bavuga yuko imiti banywa ibarusha imbaraga kubera yuko hari igihe bamara kuyinywa ikabasinzereza, ahanini bitewe n'inzara bagenda bahura nayo no kutagira ibyo kurya biba bifite intungamubiri nk'uko abaganga babibasaba.
Ibyo kurya biba muri foire n'ibiharage, umuceri, ifu y'ibigori, ibyo ntibitosheje, nibiye kurya by'abantu bose bajya. Nabo nyine nuze barazi ingorane z'abagendana umugera wa sida.
Ndonse umwana mfise umwana mutonya, nk'ubu umwana mutonya yonga afise amezi atandatu, umwana nakironga ivyo ivyinkenegwa umwana yoronga ngo ivyo yonywa. Umwana nyene afise ubuzima bubi nyene amerewe nabi, amezi atandatu afise, umwana akwiriye kuronga amata, akwiriye nabura amata, bama ya amata kugera kumeza ngahe, ubu amata ngo yaraheze, ubu umwana ni jewe nikorakora mu kuvuga ndamugurire roya. Imiti tunywa mu ijoro iratuboreza, tuvyuka dushonje, indya nizikwiye.
Kugeza ubu mu nkambi yo mu Rusenda abagera ku 1966 nibo bafata imiti igabanya ubukana bwa sida. Iyi mibare ikaba itangazwa na perezida w'ishyirahamwe ryangaza Muzungu Jean, aho avuga yuko hari umubare w'abandi bagwayi ba sida batinya kwigaragaza, bityo bigatuma badafata imiti nk'uko biba bikwiye.
Abatorera imiti kuri NSF Ibaraka Inundu nonga hepfo mu Rusenda ni 1966. Ko ari abantu benshi bakunda kwinyegeza bakaza kumbwira nka Jean Muzungu Jean usanzwe n'abarongoye, bakagenda hariya kuri NSF bagatora imiti n'abandi usanga biyubashye badashaka kuyerekana imbere y'abantu bose. Hari igihe bamwe bamwe bahora bafata imiti nabi, barayifata nabi bivanye n'imvugo z'abantu bababanyi babo, kuko ugwamo rwinshi bamwe ukaza wumva ati wowe ugwa mugera wa sida, undi ugwa mugera wa sida, kubwo gutandukana kijya kintu kuko ambulance badutwaramo haba hariho abantu benshi babashengerera, bakacavuga ati mbo twe turiri itike tuwagiye Ibaraka, abandi nabo bakavuga ati tuwagiye Inundu.
Muzungu Jean ni perezida w'abagwayi bagendana ubugwayi bwa sida mu nkambi yo mu Rusenda. Arasaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi kubabaha kugira ngo ababana n'ubugwayi bw'agakoko gatera sida babone uburyo bwo kwikemurira ibibazo batarinze kwishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi.
Turiko turasaba yuko kugira ngo amashyirahamwe ari ngaha mu nkambi ya Rusenda bashe kudufasha baduhereze imitahi, baduhereze amashyirahamwe atandukanye abantu bose bashobora kwinjira, ndetse n'abajya bafasoni ari abafasoni benshi bakunda gushurashura ugasanga birirwa mu kabare kubwo kubura impuzu zo kwambara, ivyo kujya byo gufungura, maze ugasanga bari kubarandukiza n'abandi bantu batandukanye.
nubwo aba bagwayi bavuga yuko ari nta bufasha bahabwa umwaka ushize 2016 niho ishiramwe rya ARD ryabubakiye amazu y'amadafari adatwitse n'andi y'ibiti Ndasengabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda
Urakoze Vedaste ngabakabari no kuri we duce dusozere ikiganiro cuno munsi makoze mwe mwatwumviriza engineer ari kumwe muhinga bw'ivyuma na Innocent Kimenyi bakoze Diane na hazetuzo suwejo nkaho twatanguriye